Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu, itariki 31 z'ukwezi k'umunani, umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira mu gitondo kuri metero 25, murongo wa 31, murongo wa 41, ku mirongo migufi ya shortwave. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Usanga abo bana kenshi bakisenga bakora ibyo bagombye, nta ndero koko y'umwana bayakuye mu muryango bafise, batukana ibyo bagombye.
Uyu ni Kankunze Claudia, yize iby'imyifato n'imibano, niwe akurikirana abana bafungiwe na ba nyina mu mabohero. Aravuga ku kibazo cy'abana bafungiwe na ba nyina mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May, avuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za AMISOM zigwanya intagondwa za El Shabab muri Somalia, n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mahoro Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Riek Machar arwanya ubutegetsi muri Sudani y'Epfo hamwe n'abandi bakuru bahurikiye mu runani rw'abarwanya ubutegetsi barasinye amasezerano ya nyuma y'amahoro agamije kurangiza burundu intambara igiri kwiza imyaka itanu hagati y'abenegihugu. Machar yasinye ayo masezerano mu ijoro ryejo ku munsi wa kane ku murwa mukuru wa Sudani i Khartoum, nyuma yo kwanka kuyasinya inshuro zibiri zose imbere yaho. Ayo masezerano ariko asize inyuma ibibazo bitarumvikanywa ko nk'ibitigiri by'amareta ya Sudani y'umanuko izogaburwamo hamwe n'imbibe zayo bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko IGADE. Abakuru b'ibihugu byo muri ako karere, amakungu hamwe n'abanyesudani y'Epfo bizigiye ko ayo masezerano agiye kurangiza burundu intambara imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu, ikura mu ngo zabo abarenga imiliyoni zine, nayo abaharurwa mu miliyoni nabo bakaba barahunze igihugu cyabo. Ufaransa bwashikirije ejo ku munsi wa kane ko bushobora gutegura ibihano ku bategetsi b'imiharirwana yagirizwa guca kubiri n'amasezerano y'amahoro yasinywe mu mwaka w'2015 muri Mali. Icegera cy'ubuserukira Ubufaransa muri ONU yavuze ko ibihugu bigize ako kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano byatoye itegeko ryongereza ibihano muri Mali muri rusange, ariko ntibiramenyekana nimba Uburusiya n'Ubushinwa bishigikiye ibyo bihano bishasha bisabwa n'Ubufaransa, bikaba bishobora gufatirwa abategetsi ba Mali ku gatwe kabo. Igice kinini cya Mali ntikigenzurwa n'ubutegetsi hamwe n'Abafaransa ndetse n'inteko za ONU. Hama habaye ibitero bihitana abanyagihugu, naho hari amasezerano y'amahoro yeta yemeranije n'abarwanyi b'abatuarege agamije gukumira intagondwa zikora iterabwoba. Ibiro byawo ni nabyo bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko abantu baba ku mugabane wa Afrika basigaye babaha imyaka myinshi kandi ibijyanye n'amagara yabo birushiriza gutera imbere, ariko OMS igabisha ko hariho abandi banyafrika imiliyoni n'imiliyoni bakigendana indwara zikomakomeye. Ibyo byatangajwe na OMS mu nama yabereye i Dakar muri Senegal yahuje abategetsi 47 bo muri Afrika muri ino ndwi. OMS itangaza ko mu ntango ziri kikinjana abanyafrika bahora babaho imyaka 44 bahora babaho imyaka 44 ihavigenda yiyongera kugeza ku myaka mu mwaka w'2015, aho bagereranya ko umunyafrika yara afise amahirwe yo kubaho imyaka 53 kugeza mu mwaka wa 2015 ubu iyo myaka yo kubaho muri rusangi isigaye yaraduze ishika ku myaka 61 Leta zumwe za Amerika zongereje ikiringo cy'undi mwaka ingingo yo kubuza abanyamerika gufata ingendo muri Korea ya Ruguru mu kuvuga ko bashobora kubangamirwa bagiyeyo ingingo yo kongereza iki kiringo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani k'umwakuza ifashwe mu gihe twigoro two kuganira na Korea ya Ruguru ku isamburwa ry'ibirwanisho bya nucléaire mu izinga rya Korea byahagaze Igihe Perezida Trump yarangiza umubonano n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Singapore umutegetsi wa Amerika yatangaje ko Korea ya Ruguru itakira intambamyi kuri Amerika ku kibazo cya nucléaire yibaza ko Kim Jong-un nawe azocahagarika programa yiwe ya nucléaire ariko ngo siko byagenze Nabaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko leta ya Myanmar yakoze ivyaha byo mu ntambara mu kubuza kwifashanyo zishikira abanyagihugu bateshejwe ingo zawo mu buraruko bw'ico gihugu ishirahamwe Fortify Rights ryamuka mu Busuwisi na leta zumwe za Amerika rikorera cyane mu bumanuko bwa Aziya ryasohoye icegeranyo ku munsi wa kane cerekana ingene imfashanyo zazibiwe ku banyagihugu inyuma y'iminsi amatohoza ya ONU nayo yerekanye ko gisirikare cya Myanmar cyakoze ubwicanyi kivunga baranafata abakenyezi b'abayisilamu mu bwoko bw'aba Rohingya ku nguvu
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Rwanda ubushikiranganje bwitaho impunzi bufatanyije n'ishami rya ONU yitaho impunzi mu Rwanda ejo baramukiye mu gikorwa cyo gutanga ikarata ndangampunzi abategetsi ku mpande zose bemeza ko izo karata zizofasha byinshi ni nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagire ubusa
mu rwego rwo kubafasha kwigira ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte kuba yashaka akazi kuba yakorera permis de conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
Wenye Madame Jeanne d'Arc de Bonheur ministre wita ku bibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda atangiza ku mugaragaro umuhango wo gutanga ikarita ku mpunzi ziba ku butaka bw'u Rwanda ni ikarita bigaragara ko ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi kubiyeho imyirondoro yose ya nyirayo ni ikarita ihabwa abafite imyaka 16 y'amavuko kuzamura mu ibara irasa n'ikarita ndangamuntu zihabwa abanyarwanda ariko kuyi impunzi ahagombye kujya ibendera ry'u Rwanda ho hari ibirango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ni ikarita kandi igaragara y'inyuguti ya iri mu kazi isobanura refugee cyangwa impunzi iyi karita y'impunzi yaba bahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda HCR ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda baremeranya kwizoroshya byinshi ku mpunzi muri ibyo baravuga ko izabaho ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi igatuma uyifite ashobora kubona ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bimworoheye kuba yasaba akazi bimworoheye akiga bimworoheye n'ibindi nk'uko ministre de Bonheur yabibasobanuriye
iyi karita nini yayizabafasha kandi nanone kugera ku muhigo wo kubaha ikarita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo mubashe kwivuza cyane cyane kuri mwe mutuye mu mujyi ikindi kandi nkuko mubizi mu rwego rwo kubafasha kwigira ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte kuba yashaka akazi kuba yakorera permis de conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
kwikubitiriye ikarita yahawe impunzi ziba mu mujyi wa Kigali zikabaka 300,000 minisitiri wita ku bibazo by'impunzi agasaba ko buri wese ufashe iyi karita agomba kwirinda uko bishoboka kuko ngo umunsi yabitakaje hari aho bishobora kumugora
ni ukuyifata neza twebwe hano mu gihugu cyacu ikarita ikuranga iba ari nk'ubuzima bwawe kuko iyo uyitaye serivisi washakaga ushobora kutayibona iyo uyitaye ushobora kugera ahantu bazanga utayifite ukaba wahura n'ikibazo cy'umutekano urumva ko rero ikarita ibaranga ni ingenzi cyane kuri mwebwe niyo mpamvu mugomba kuyifata neza mukayibikaho mbese mukumva ko ari ubuzima bwanyu
Bamwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi rya Amerika nazo zirashimiye ikarita zahawe. Nazo zikavuga ko zitarabona iyi karita hari uburenganzira zabaga zitemerewe mu gihugu cyane nko kubona akazi. Mu gihe umutekano wakajijwe mu mujyi nabwo ngo hari ababigenderamo bitiranywa n'inzererezi. Uyu murundi wemeza ko akomoka mu ntara ya Muyinga aratubwira uko byamugendekeye.
Nagiye mpura n'imbogamizi zimwe na zimwe badufata kubera ibyangombwa, ugagenda n'icyangombwa kigasaza. Bagufata isura yawe ntiboneke ku cyangombwa bakakujyana ariko ntago watindayo.
Bakujyana gato
bakakujyana nyene muri gereza nganoraga rete gutyo bakaba bakubitse nka kuriya bafatira umuntu mu nzererezi bakagufata n'inzererezi ariko bwaca ashyiranye iminsi ibiri ukongera ugataha.
Iyi karita yo kugira uburenganzira bw'imbere mu gihugu irabonetse ku mpunzi ariko zigakomeza gusaba ko zahabwa n'uburenganzira bwo gutembera mu karere zishaka amaramuko kuko imirimo y'imbere mu Rwanda nayo ikiri yanga. Uyu ni umukongomani wemeza ko amaze imyaka 20 ku butaka bw'u Rwanda ari impunzi avuka muri Kivu y'Amajyepfo.
Kawenda icyo tuba twasaba nka leta y'u Rwanda bagatwemerera natwe tukajya twambukira kuri iyo rangamuntu nk'abanyarwanda basanzwe bo mu gihugu kuko mu Rwanda nta kazi gakihaba. Akazi karabuze, abashomeri turi benshi kandi leta ntago yabona akazi kakwira abantu bose. Ubu rero batwemerere natwe tujye twambuka imipaka ngende dushakire iyo ngiyo tongere tugaruke hano iwacu ko hano niho wacu niho we turumva ahantu umuntu amaze imyaka 20 niho mu rugo. Patrick Tembere muri East Africa tushakishikiriza ubuzima.
Mu kiganiro n'itangazamakuru Ministre Doboneri yahamije ko bari gukorana n'inzego bireba kugira ngo izi mpunzi zibashe kubona uburenganzira bwo kurenga imipaka.
Ubu ikindi kirimo gikorwa nuko turimo dukorana n'urwego rushinga abinjira n'abasohoka kugira ngo abifuza kujya mu mahanga hatangwe icyangombwa kibasha gusomwa mu mashini ku buryo bashobora kukifashisha bajya mu mahanga kuba bashakira imirimo.
Ministeri yita ku mpunzi ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi RCR mu Rwanda batanze ikarita z'impunzi mu gihe hirya no hino mu nkambi z'impunzi cyane z'Abanyekongo hakunze kugaragara abafite ikarita zibaranga nk'impunzi icyarimwe bafite n'ikarita zibaranga nk'Abanyarwanda. Ministre Doboneri yadusubije ko mwibarura bakoze aho byagiye bigaragara ko hari utunze amakarita abiri y'Ubunyarwanda bagiye bamusaba kuyisubiza. Mu minsi ishize kandi nibwo humvikanye bamwe mu mpunzi z'Abanyekongo bibaruzaga basaba gutahuka basubira mu gihugu cyabo. Icyakora amagingo ya Ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda iravuga ko abari muri iyo gahunda bari banibaruje bagiye bisubiraho kuko ngo ituze ryagarutse mu nkambi ya Kiziba yabyimburiye izindi mu kwibaruza. Binubiraga ko bafashwe nabi ku butaka bw'u Rwanda. Magingo y'u Rwanda rurabarura impunzi zisaga 150,000 ziri ku butaka bwarwo. Iyi gahunda yo kubaha ikarita z'impunzi biteganijwe ko izarangirana n'ukwezi kwa 7 k'umwaka utaha nta gihindutse. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, ibitigiri by'abana bafunganywe n'abavyeyi babo mwibohero rikuru ry'ingozi biriko biragabanuka. Abana 5 baraye barungizwe icese mu kigo cirerero biyongereye ku bandi barenga 10 mu kiringo c'umwaka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelity Ishatse aratubwira ibindi kuri inkuru.
Nyene biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara kubera umwana mubanye mwibohero sivyiza ngaha abaje kugufunga sivyiza ko umwana ko mugumana.
Uyu ni umwe wakenyezi bafungiye nibohero rikuru ry'ingozi. Umwana wiwe ari muri abo bana bagiye barungikwe hanze y'ibohero. Devota Singira nkabo umuyobozi w'igihohera ati ikibanza cy'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu acamusohora. Dufite abana batoye bashika 20 ubu bagira batwara abana 5 acyasigara abana 15. Kuri nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe isanzwe abafunze umubyeyi ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakorere ngaha kuko mu ibohero saha abana naho wakoze cyane.
Ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana. Uyu yarahatungiye abana 2
na sabe imana ati imana yo mpaka kafuma bacana mwiriro nkasikara ndumwe barakibukari ubukari bwonyene bakabujya ko biharage nta magara meza bari basise
oya nakayi
oya kayi ntibashobora ho karonko uri mwibahero boro nkakayi babandikiye ubukari nibiharage banje bari bamaze gukura rafu yo bampa ntiyashobora kubatosha bajya cyane
bako magara manga
amakarama 3 n'5 y'ibiharage na 3 n'5 yo ayo bahaza mu kiro no kumuranga umwana ntutse yuko ari kuri nyina goma ashaka kujya
abandi bavyi twaganiriye bashimangira cyane cyane ku indero y'abana atarindiza mu ibohero
cyangwa umwana afite ibintu akenera ntabironke ugambera abana barakenera utuboga kugira ngo bashire icyo biharage baturose hamisha kabiri abana barakenera ubuyi kandi cyagatatu umwana kugira ashe neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhuti uko munyororo ntashobora kuronka umutse yo kwambika umwana ikirenge ivyo byose rero indero y'umwana nayo ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane
mu ibohero rabona kiva mu mihinga itandukanye umwe wese avuga umugore avuga icyo yishaka wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe kanakivuga umengo ni cyiza asanga oya hasi heza
abo bana bavuye mu ibohero bace bajanwa kurerekwa mu kigo mfata kibanza cha Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi basanzeyo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze Eric nimubona rongo ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimo abo bajana mu miryango yakomokamwo
hariyo nabandi kubera icyaha umubyeyi aba yasize akoze ugatumba atamashaka kumutora kubera ibintu urya mugana avuga ati umwana w'imbe bazirwa nko rwanyi kandi n'abavyeyi babo ntibavyishimira tubasubije iwabo kubera mama afise umutima uhagaze kubera ati umwana wanjye bazava mugira nabi kubera caca hanakora
abo bavuye mu ibohero niyo bashitse mu bigo biragoye kubahindero kakunze Claudia yitije nyifato n'ibibano niwe akurikirana abo bana kugisho kigo bashikiramwo
usanga abo bana kenshi bafise inyifato y'ukwiheba bakora avuga ibyo bagombye nta ndero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye
mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo kubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ibyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri icyo kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nkuko tuvyiganirwa na Rike nimubona akirongoye
administration yoduha nka tere ahanini hafi kugira nka tere twebwe twubake aha turi turatanze ikavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyane nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere yatwubake kugira turonke ahantu tuba kiwacu
igihugu cy'u Burundi gifite amahohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babukwabo abo bana ba mu mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora mu Rwanda usaba indorerezi mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe mu kwezi kw'icyenda kwirinda gutanga amabwirizwa ku bayobora itora ndetse bakubaha umuco w'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakoranye inama n'indorerezi zisaga 900 zizakurikirana amatora y'abadepite ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda mu ndorerezi 950 zakiriwe n'iyi komisiyo abasaga 100 baturutse mu mahanga abandi bava imbere mu gihugu Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabwiye indorerezi ibyo zemerewe n'ibyo zibujijwe mu mabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora abuza indorerezi kuboga mu bikorwa by'amatora akababuza kwirinda gutanga amabwiriza ku bayobora itora Komisiyo y'Igihugu y'Amatora isaba indorerezi kandi gukorera aho bemerewe mu gihugu bakirinda gutangaza ibyavuye mu matora mu gihe urwego rubishinzwe rutarabikora ndetse no kubaha umuco ugenga igihugu amatora yabereyemo ku bibazo by'abajijwe n'indorerezi byinshi byagiye bigaruka ku buryo amatora akorwa indorerezi cyane cyane zaturutse hanze y'u Rwanda zikibaza niba kuri liste y'umutwe wa politike umuntu atatoramo umuntu umwe ashaka atiriwe atora liste yose iriho abakandida bakabakaba 80 Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ya Profeseri Kalisa Mbanda yasobanuye ko amatora yo mu Rwanda akorwa
utora rero azashaka gutora parti politiki ntabwo atora umwe mu bakandida 80 cyangwa 60 twahawe na parti politiki atora liste yose agatora agahijwi parti politiki atayiha parti politiki akayiha umukandida wigenga imyanya rero igabanwa hakurikijwe umubare w'amajwi buri parti politike yabonye cyangwa umukandida wigenga parti politike yabonye amajwi menshi kuri liste yose niyo izagira abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko parti politike yabonye amajwi make yarenga 5%, ikabona bakeya hakurikijwe amajwi yabonye. Abakandida independabo nabo babona umwanya bakurikije ko babonye 5%.
Indorerezi nasabye komisiyo y'igihugu y'amatora ko zahabwa uburenganzira bwo kujya mu byumba by'amatora mu gihe hazaba hagezweho ibikorwa byo kubarura amajwi hatabayeho kuzikumira. Iyi ndorerezi yoherejwe n'umuryango wa RDGR.
Twifuza yuko kubura amajwi byagenda mu mucyo, byakorwa mu mucyo, abahagarariye abagomba gutorwa bakabona umwanya wo gukurikirana neza, natwe indorerezi tukabona uburyo bwiza bunoze bwo gukurikirana uko ayo matora ariho abarurwa.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yijeje izo ndorerezi ko zemerewe gukurikirana uko amajwi abarurwa kugeza mu cyumba cy'itora. Gusa indorerezi cyangwa baba bahagarariye abakandida ntibemerewe kwinjira mu bwiherero bugenerwa umuntu umwe gusa ugiye gutora. Komiseri Loise Bamwine:
indorerezi zihari kugira kuko n'ijambo indorerezi nicyo risobanura, ni ukugira ngo barebe ibirimo gukorwa. Twamara gusoza amatora tugatangira kubarura amajwi, yaba ari abahagarariye abakandida, yaba ari observer, yaba ari n'abatoye ubwabo bashoboye kumuha bagategereza icyo gikorwa.
Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko bateganije ibyumba by'amatora 17,146 imbere mu gihugu, nibyo bashyize hanze y'igihugu cyane cyane ku bazatorera mu mahanga. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora atangaza ko igihugu cya Congo n'u Burundi aho naho gutorerwa bigeze bateganya kubera ko ibi bihugu byombi birimo umutekano muke. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May havuga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha ingabo za AMISOM zigwanye intagondwa za El Shabab muri Somalia, kandi ko azosaba n'ibindi bihugu gutanga inkunga. Umufasoni May yabivugiye mu kiganiro na Perezida Uhuru Kenyatta w'igihugu cya Kenya bahaye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa 4. May yavuze kandi ko ubutunzi bw'abantu bose bivye Kenya bakaja kubunyegeza mu Bwongereza buzosubizwa Kenya kugira bafashe abanyagihugu ba Kenya. Inkuru mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza i Nairobi.
Ko bya muzinga biraswayo hakirwa abanyacubahiro bakomeye cyane kukirimba cha president izo byakiriye Theresa May. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yemeje ko yishimiye amasezerano ahambaye cyane yagiranye na president Kenyatta, harimo kureka ibicuruzwa biva muri Kenya kwinjira atamakori bishya mu gihugu ciwe. Yavuze ko ibi bizokomeza n'igihe Ubwongereza buzoba bwamaze kwisokora mu muryango wa Buraya. May yatangaje ko urwaruka muri Afrika rutegerezwa gushyirwamo ingufu nyinshi ku bw'iterambere ry'uwo mugabane.
Together we will make sure the next generation
tuzitwararika kurunganwe ruza mu minsi izaruba rufise ingufu n'ishaka rukaronka akazi keza gahemba neza kugira ngo ruterere mu iterambere rirama rya Kenya. Ibyo si byiza kuri Kenya gusa, ni byiza no ku Bwongereza. Nzokorana namwe n'ayandi mareta muri Afrika kugira ngo urwaruka rugire ubumenyi uwo mugabane ukeneye kugira ngo utere imbere mu butumwa. Iruhande y'ivyo Perezida Kenyatta yanavuze ikindi bahurije ko
we also agreed to continue cooperation in security.
Twumvikanye kandi kubandanya imigenderanire mu by'umutekano mu kugwanya iterabwoba, kandi nk'uko mubizi iki ni gisata twe n'Ubwongereza twakoreye ko cyane. Nk'umwimbu twabonye iterabwoba rigabanuka mu karere nubwo kakibangamiwe. Iryo terabwoba May yifuza ko riranduranwa n'imizi.
The UK continues to support the commitment of the brave Kenyan soldiers fighting in Somalia against al-Shabaab.
Ubwongereza bubandanya gufasha intwari z'abasirikare ba Kenya bagwanya al-Shabaab muri Somalia, kandi mpava ntangaza inkunga nshasha ku nteko za Afrika muri Somalia. Kandi nyakubahwa Perezida, nahimbawe no kumva ko inzego z'umutekano za Somalia ziko zirigishwa. Ibi nibyo n'Ubwongereza bwifuza, kandi uko dukora ngo tubishikeko turangaje imbere utwigoro tw'amakungu twose, twizeye neza ko amisomo ironko buryo ikeneye mu ntambara n'urugamba byo kugwanya iterabwoba. Si urwo rugamba rw'iterabwoba gusa Ubwongereza bushaka guterera. Avuga ku kugwanya igiturire muri Kenya yagize ati
We stand with you.
Duhagaranye namwe muri uru rugamba kandi twasinya amasezerano kugira ngo ubutunzi bwose bwavuye mu biturire muri Kenya buhishijwe mu Bwongereza buzosubizwa abanyakenya kubw'ineza yabo. Turagukeje kandi nyakubahwa Perezida kubw'umwumvikano wa politike witayeho muri iki gihugu. Kenyatta nawe yashikirije ku gihugu ciwe cyasabye Ubwongereza kugishigikira kugira ngo gitorwe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Yes, indeed, we have requested our British friends as we are.
Nivyo, ni impamo. Twarasabye bagenzi bacu b'Abongereza nk'uko turiko dusaba bagenzi bacu mu isi yose gushyigikira kigoro kacu. Nk'uko nja nabivuze, uruhara rwa Kenya mu gukomeza amahoro ku isi yose n'akarere rurazwi. Kandi kubw'ibyo, twizera ko dufite intererano y'ingirakimazi. Kandi turiko duhamagarira bagenzi bacu bose harimo Ubwongereza kudushyigikira mu kigoro kacu.
In our bid.
Tereza May abaye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza agendeye Kenya inyuma y'imyaka 30. Ku ntwaro ya gikoloni, Ubwongereza bwakolonije Kenya imyaka 43 hagati y'igihumbi kimwe 1920 n'igihumbi kimwe 1963 umwaka icyo gihugu cyaronse ukwikukira. Eroje Urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Tombora yerekeye kumenya imirwi yo mu mashampiyona atandukanye y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa divizio ya mbere mu karere k'Iburaya izohura mu nkino zo mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2018 ushira wa 2019. Iyo mikino y'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere yaraye ibaye ejo ku munsi wa kane. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Iyo tombora yabereye mu gisagara cya Monaco mu gihugu cy'u Bufaransa. Mu mugwi A harimwo ama ekipe ya Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco na Club Brugge. Umugwi B ugizwe na Barcelona, Tottenham, Hotspur, PSV Eindhoven na Inter Milan. Mu mugwi C harimwo ama ekipe ya Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool na Etoile Rouge de Belgrade. Mu mugwi D harimwo ama ekipe ya Lokomotiv Moscou, FC Porto, Shakhtar 04 na Galatasaray. Mu mugwi E ni Bayern Dominique, Benfica, Ajax Amsterdam na AEK Athens. Umugwi F ugizwe na Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyonnais na Hoffenheim. Mu mugwi G harimwo Real Madrid, AS Roma, CSK Moscow na Victoria Pilsen. Mu mugwi H harimwo ama ekipe ya Juventus, Manchester United, Valencia na Young Boys. Inkino za mbere zo mu ntango zizoba ku munsi wa kabiri tariki 18 no ku munsi wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kuza ku 9 uyu mwaka w'ibihumbi 2018.
Urakoze Fidel kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Zimbabwe cyafite perezida mushasha Emmerson Mnangagwa yararahijwe icese mu mabanga yo kurongora igihugu ku igenekezo rya 26 ry'ukwezi k'umunani. Inyuma yaho sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro itangarije ko umushikiranganji Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kw'indwi. Iyo sentare yarahakanye urubanza rwari rwashinzwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change Alliance. Leta ya Amerika ikwiratira kamo impande zose kazi saba kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Zimbabwe hamwe n'amategeko. Umurwi mpuzamakungu mu gihugu cya Zimbabwe ujejwe kugenduza amatora the IRND waratangaje ko hari ibintu bitari bike byanaguwe mu nzira y'amatora ugereranije n'amatora yabaye mbere, ngo naho hari ingorane zikomeye zabandanije gutuma abantu bagira amakenga kwitegurwa ry'amatora ritari rishemeye. Uyu murwi uvuga ko hari ibintu bitari bike bigikenewe kunagurwa kugira ngo abanyazimbabwe bose bashobore kwizigira ayo matora, kandi ayo matora ashobore kwizigirwa n'intara yose hamwe n'amakungu bimaze gutera imbere mu nzira ya demokrasi. Leta z'umuzi Amerika ziracatewe amakenga n'ityozwa ry'agateka kazira muntu ritewe n'imvo za politike ibandanya hamwe n'ubugizi bwa nabi bwo kwihorana bibandanya mu gihugu cya Zimbabwe. Umuvugizi wa Departement ya Leta Amerika Heather Nauert yagize ati ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ntibikwiye kuvugwa muri politike ishingiye ku nzira ya demokrasi. Ati uburenganzira bwa kiremwamuntu, ubwigenge burimo gushikiriza ibyiyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro bitegerezwa gukingirwa, kandi abakorerwa amabi hamwe n'ibyabona bategerezwa gukingirwa n'amategeko. leta z'umuzi Amerika zirifuza kandi zirahanura leta Zimbabwe ko yotunganya ibiganiro n'abanyapolitike bose kugira ngo ishire imbere ubutegetsi bose biyumvamwo bushira imbere inyungu z'abanyagihugu.
Iyo yari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mu studio i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, nabifuriza umunsi mwiza. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.